Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo mu kiganiro cy'umuziki muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Mu kiganiro cy'umuziki cyo muri iki gitondo turavuga ku rupfu rw'umucururanzi kirangiranwa w'umunyamerika Prince rubandanya kuvugwa urupfu rwabaye ku munsi wa kane. Prince yari afise imyaka 57 yitavye Imana ku munsi wa kane mu gitondo imuhiriwe hanze y'igisagara cya Minneapolis muri leta ya Minnesota ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Imvo z'urupfu rwiwe ntiziramenyekana, ibizuba bivuye mu ipimwa ry'ikiziga ciwe ryabaye ejo ku munsi wa gatanu bitegekanijwe gufata iminsi itari mike. Igipolisi gitangaza ko catoye Prince atagihema muri ascenseur y'inzu yiwe inyuma y'uko bahamagawe. Vyatangajwe ko yitavye Imana inyuma y'uko twigoro two kumurabura tunaniwe. Prince yarajanywe mu bitaro mu ndwi iheze. Indege yiwe yarurutse vyihutirwa muri leta ya Illinois inyuma yo kwagize ibiteramo muri leta ya Georgia. Nta birengaho vyashikirijwe ico gihe kuvyerekeye amagara yiwe. Imbere yuko tubandanya tuvuga ku rupfu rw'umucuraranzi kirangiranwa Prince, tubanze tubumvisha aka karirimbo kiwe Raspberry Beret. Radijwi d'Amerika Washington DC kubacugura ama radio yanyu turiko tuvuga ku rupfu rwa Prince umuririmbyi kirangiranwa wo muri leta zunze ubumwe za Amerika yitavye Imana ku munsi wa kane. Prince yavutse azwi ku izina rya Prince Rogers Nelson mu gisagara cya Minneapolis ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na 58. Ku banyagihugu bo mu gisagara cya Minneapolis, gutakaza Prince ngo ni ububabare butagira uko bungana. Abafana ba Prince ibihumbi n'ibihumbi batanguye gukoranira hanze ya studio yiwe Paisley Park ku munsi wa kane inyuma y'uko urupfu rwiwe rutangajwe, bakaba babandanije kuza muri icyo kibanza mu masaha yo mu ijoro. Prince yanditse indirimbo yiwe ya mbere afise imyaka 7 gusa. Yari afise imyaka 19 igihe yasohora album yiwe ya mbere For You mu mwaka w'1978. Dusubire tubumvishe aka karirimbo kiwe Let's Go Crazy. Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day or night. So when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one. Doctor, everything will be alright. Instead of asking him how much of your time is left, ask him how much of your mind, baby. Cause in this life, things are much harder than in the afterworld. This life, you're on your own. And if the elevator tries to break you down, aka yakwirikiye umucuraranzi Prince yari afise ubuhinga bwinshi cyane, yasohoye album Prince mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'icyenda, Dirty Mind mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo munani, na Controversy mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo munani na rimwe, hamwe na album 1999 mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo munani na kabiri. Album Purple Rain yo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo munani na kane niyo album yatumye amenyekana cyane. Haratunganijwe na sinema kuri iyo album. Twumviriza akaririmbo Purple Rain kitiriwe iyo album nyene. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro cy'umuziki muri iki gitondo turiko tuvuga ku rupfu rw'umuririmbyi kirangiranwa wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Prince yitavye Imana ku munsi wa kane uheze. Prince yagurishije kopi za album ziwe zirenga miliyoni 100 ku isi. Yatsinze udushimwe twa Grammys indwi n'agashimwe gakomeye ka Oscar gahabwa abakinnyi bakomeye cyane b'amafilm ku ruririmbo rwiwe Purple Rain. Prince yagiye ku rutonde rw'abacuraranzi kirangiranwa mu muziki wa rock and roll mu mwaka w'2004. Twumvirize akandi karirimbo kiwe When Doves Cry ko kuri album Purple Rain. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yatangaje ko amakungu atakaje umuhinga cyane mu vyerekeye gucuraranga inyuma y'urupfu rw'umucuraranzi kirangiranwa Prince. Yatangaje ko Prince yari umwe mu bacuraranzi bafise ubuhinga bukomeye cyane mu bihe turimwo. Prince yaracuraranga ubwoko bw'umuziki bwa funk, R&B na rock and roll. Yasohoye album 30 mu myaka yamaze acuraranga. Muri aka kanya tumvishe akandi karirimbo kiwe kitwa Little Red Corvette.
I guess I should know by the way you popped your car sideways. I don't wouldn't last. It's the other kind of person that believes in making out once. Love them and leave them fast.
pictures of the jockeys that were there before me. Believe it or not,
Radijwi di Amerika I Washington DC Prince yari umuntu adakunda guseruka ikiri ku mutima wiwe kandi atakunda guseruka mu bibanza bikoraniramo abantu benshi umwanya munini yawumara mu kibanza kirimwo inyubakwa yiwe byatangajwe ko mu mwaka w'2016 Prince yari karandika memoir yiwe yitwa The Beautiful One umuntu yovuga ko ari bihe byiza byari bitegekanijwe ko iyo memoir isohoka mu mwaka w'2017 igurishwa ry'umuziki wiwe ryari yongeye cyane rwose kuva amakuru yerekeye urupfu rwiwe amenyekanye tusezeranire ku ndirimbo yiwe This Could Be Us mugire umunsi mwiza mwese mwakoze kudutega amatwi naho buta
You ready?
This could be This could be
Show you right.
Hey,
this could be us.
Yes.
But you
you'll be playing.